Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2022 ruhuhuma umwaka w'ihumbi 2025 mwiriwe nikaze nshuti bakunzi bahaduye Nzamba agateka kawe muri aya makuru twabateguriye nayo tukaba tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Amwe mu mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ariyamiriza amajambo abiburwanko amaze igihe ashikirizwa n'abategetsi b'u Burundi. Muri aya mashyirahamwe babona ko amajambo aturira ahanini amaze igihe ashikirizwa n'umukuru w'igihugu ubwiwe Varisite Ndayishimiye, aho ashobora no gukwega akarambaraye mu Burundi atagikozwe, bagasaba Abarundi muri rusangi kuhagabira. Muraza gukurikira insigo zitangwa n'ayo mashyirahamwe. Kinyidogo nayo ni yose mu barimyi bo mu ntara ya Muyinga kubera bamaze iminsi batonda ku bubiko bwaho batora ifumbire bagasubira inyuma uko baje. Amakenga akaba ari menshi muri abo barimyi kubera igihe cyo gutera kizohava kigera bataronse ifumbire yo mu bwoko bwa imbura bakenera cyane mu burimyi bwabo. Kaze mwese mu Idonido, ni mukanyi sasa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere aya makuru kuri inkuru iciye ku masonga ivugwa mu gisata cy'umutekano muke. Hari umugabo wo ku mutumba Runda zone Nyamugari na komine Marangara bivugwa ko yarayitavye Imana yishwe n'umugore wiwe. Inkuru zivangaho muri komine Marangara zikavuga ko intandaro y'ugo rupfu ari uko uwo mugabo yatase n'umugore wiwe. Uwo mugore mu gutatira umugabo ngo yamuhoye ko akubise umwana wiwe, ari naho uwo mugore ngo yaca akubita intebe umugabo wiwe mu mutwe. Umugabo ngo yaciye ajanwa ku ivuriro rya Nyamugari aho nyene muri komine Marangara, ariko ngo yahavuye asandaba. Umugore amaze kumva ko umugabo yamaze gupfa ngo yaciye yishikana mu gipolisi, abajeje intwaro aho muri komine ya Marangara y'intara ya Ngozi bakamenyesha ko uwo muryango utarubanye neza mbere ngo hakaba hari haciye indwi zibiri uwo mugabo n'umugore badacana uwaka. Muri kino gihe rero uwo mugore ngo akaba ariko akogwa ko amatohoza. Tubandanye ano makuru twabateguriye. Ishyirahamwe ry'abakirisu ryiyemeje kurwanya isinzikazwa rya kiremwa muntu mu Burundi akate buhundi ririyamiriza amajambo abiburwanko n'ubwicanyi amaze iminsi ashikirizwa n'abategetsi barongoye igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu Varisite Ndayishimiye. Mu itangazo ishyirahamwe akate ryasohoye risaba rishimitse leta y'u Burundi guhagarika amajambo be nayo kuko ashobora gukwega karambaraye mu gihugu. Kurikira umushinga wa manza Armel Niyongere arongo ishyirahamwe akate Burundi.
Fatira cyane cyane ku majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisite Ndayishimiye ibugabira mu kirundo genekerezo rya 11 ruhuma, aho yari kashikiriza buramatari mushasha w'intara ya Kirundo, aho yashikirije abanyagihugu ababwira yuko bitegura kugwana n'igihugu cy'u Rwanda kuko mu Rwanda rwari batere. Inyuma yaho niho hatangiye kwibonekeza amajambo atandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi. Aya majambo rero n'amajambo ateye ubwoba, saba cyane cyane yuko leta y'u Burundi yahagarika, kuko iyo abanyagihugu batamaye kuza barungika amajambo abiba inzankano zifatiye ku moko, ibyo byose birashobora gutuma dusubira mu bwicanyi, ugasanga abantu ntibariko barabona neza iyo tuja hama kubera babona umenga barashyigikiwe n'abategetsi, ugasanga ibara riraguye. Ubu rero twasabye yuko leta y'u Burundi yihutira guhagarika ayo majambo y'urwanko igakingira abarundi bose atakuvangura. Tugahamagarira n'amakungu gufata ingingo zikomeye kugira ngo ibintu ntibitere byunyuka.
Mu muhari uharanira agateka kazi na muntu iteka nabo bavuga ko batewe umutima uhagaze n'amajambo y'amacakubiri amaze igihe ashikirizwa n'abategetsi b'u Burundi. Ashaka niko yagize arongoye uyo muhari avuga ko ibyo bintu biteye amakenga menshi kandi bifite ingaruka mbi nyinshi ku gihugu. agasaba ashimitse amakungu gukurikirana hafi ibiriko biraba mu Burundi tumukurikira
ishyiramwe rigiteka rirafise inkuru nyinshi zerekana yuko leta ihari n'umugambi uri ku butegetsi bakora uko bashoboye rwose kugira ngo bagarukane amacakubiri ahagaze ku moko rigiteka rero ibonye amabi abantu bakoraga kibona n'izo nyigisho zayikwiriye zari zimaze iminsi ziba cyayibaza ati yagiye kubiki anacyo gituma yavuye mu gace rero irasezera yihagaze igakoma kamo kugira ngo amakungu n'abarundi babe maso bamenye ko imbere atari heza bamenye ko babwiza guterera kugira ngo igihugu ntihigwe mu kaga uwa mbere riteka yasabye icyo yokora ni umukuru w'igihugu wenyine imwibutsa yuko babwiza gutwara abarundi bose babwiza kuvavanura nako kabi kabishe gakwegera abana b'igihugu imbonera kure n'abana b'igihugu mu ngwano aho kubashyira mu bikorwa by'iterambere ingwano nta na kimwe izobazanira atari kubahonya haracariho umwanya wo kwigarura nicyo gituma riteka mbyaka aba kabiri n'amashengero turazi uruhara rw'amashengero twabasabye yuko bobandanya uko bama bigisha amahoro bigisha urukundo mu bantu barabe yuko ako kabi kabishe ako gateguwe katoba abari mu migambwe itari kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nabo bafite uruhara runini cyane tubahamagarira kurengera akarenganyo bagirirwa mugabo bigishe amahoro umvise yuko ivyo umugambwe uri ku butegetsi kurababwira atanamwe bizobashikana ibibazo bihanze Burundi si ibibazo by'amoko riteka yateye n'akamo abarundi bari mu mahanga irazi yuko bafite uruhara runini bashobora kugira na cyane cyane yuko ibyo umugambwe uri ku butegetsi uvuga ari bo bashobora kubibeshya abo bahutu bibaza ko umugambwe sendi ziri kurafasha bari mu batotejwe bari mu bishwe bari mu bahungiye muri izo bihugu bababwira ngo ibihugu by'umwasi digiteka igaruka no kuri menshi makuru wa maradio n'amashyirahamwe ko nayo yobandanya kwigisha amahoro
umuhari inamahoro nawo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi baherutse kwandikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho umumenyesha kutewe impungenge n'amajambo wenyene amaze iminsi ashikiriza ko intambara ishobora kwaduka hagati y'Uburundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda Marie Louise baricako arongoye umuhari asaba ko imvugo nk'izo zohagarara kuko abanyagihugu babayeho batazi ikibarindiriye kurikira umufashoni Marie Louise baricako
muhari n'amahoro ubona ko nubwo umutekano mu karere k'ibiyaga binini utifashe neza inzira nziza yo gutorera umuti ico kibazo ntiyarikwiye kuba iyo guhamagarira abarundi ingwano no kubiburwango ahubwo yategezwa kuba iyo guhumuriza kurondera amahoro yo guhamagarira abarundi kwihangana umuhari n'amahoro uribaza kandi ko abakuru turiko turumva kwitotezwa ry'impunzi z'abanyamurenge hamwe n'abasa nabo gifatiye ku ngene baremwe canke ururimi bavuga atari ibintu byapfuye kwiyadukiza bishobora kuba ari ingaruka y'amajambo y'abategetsi abiburwanko badasiba gushikiriza uko bukeye uko bwije mu gihugu cy'u Burundi turavya kahise kabi u Burundi bwaciyemo ahindyane zagiye zirabisikana umuhari n'amahoro urifuza cane ko Burundi butosubira kubona akaga k'intambara ico gituma twasabye dushimitse umukuru w'igihugu gufata byihuta ingingo zose zishoboka kugira ngo akingire igihugu n'abakiwamwe bose iyindi ntambara mu gushira imbere inzira y'ibiganiro ugusubiza hamwe n'umutekano w'abarundi n'ababa mu Burundi bose
ishyirahamwe FCP rihamagarira abarundi kuba intungane naryo rivuga ko ritewe umutima uhagaze n'imyimenyerezo ya gisirikare n'ibigwanisho biriko birahabwa ugwaruka gw'inkorabara gw'imbonera kure hirya no hino mu gihugu na cyane cyane mu ntara ya Cibitoke Jacques Nibigira icegera cy'urongoye ugo runani ari yemeriza iyo ngendo y'abategetsi b'igihugu igamije gutera ubwoba no gukorera amabi imigwi imwimwe y'abarundi asaba leta y'u Burundi guhagarika vuba na bwango ibyo bikogwa ireka abajeje umutekano bo bari kuriwe kubungabunga umutekano ngo bakore akazi kabo tumukurikira
ugambe hoho birabaje kubona yuko uyu munsi haba itangwa y'urwanisho ku banyagihugu batafite uburenganzira tuzi yuko mu Burundi hariho abajejwe kwivuna abansi abajejwe mutekano bakwiye kandi basanzwe bariho bahemberwa ico cyo gikorwa cyakabiri naco nuko uyu munsi basho bitangwa ntuzi ico gukoreshwa ni nabyo twara yuko amazi imisi avugwa ingwano mu gihugu kibanyi bishobora gutuma rero haba kwica abarundi cyane cyane uyu munsi batavuga rumwe n'ubutegetsi canke abo uyu munsi babona yuko ari intambamyi mu kibanyi canke mu bindi kindi naco nuko iyo umuntu ahawe ikigwanisho kenshi bagira ngo umuntu asubire kuba amugenzura neza bashobora gukoresha mu bwicanyi bwateguwe canke mu busumba reka noneho icyo bituma haba umutekano mukeyi muri izo ntara reka n'ahandi cyane cyane kandi yuko uyu munsi icyo bituma haba ukwinubana mu kibano mu gihe tumva yuko uyu munsi ibyurwanisho biba bihabwa umugwi umwe ariko bidahabwa rwaruka rwose nabujya uyu munsi rero tubona yuko hamaze iminsi avuga yuko muri ntanye na cibitoke cyane cyane hariho impunzi zavuye mu bihugu kibanyi cya Congo bishobora gutuma rero uyu munsi habaho gufatanya mu gukora ikibi cyane cyane mu bwicanyi rero kindi naco nuko uyu munsi ibyo rwanisho bishobora gutuma habaho guhungabanywa by'umutekano mu karere dusanzwe turimo karimo uyu munsi mu bantu kandi uyu munsi rero tuzi yuko ibyo byatangwa ntawuzi cyane cyane nahereye ko intumbero kwe ku munsi hatanga urwanisho hariho umutekano mu kisanzwe uhari kandi aho n'abatora ariko bategura ishobora gusaba gukoresha kugira ngo batere iterabwoba bagire iterabwoba kuko basanzwe bari batari mu muganga bazi ntacyo no gutora uwo muganga rero turasaba yuko bwa mbere bubahe bari gukora gutanga ibyo birwanisho babibona nabo bakabyakwa kandi hakabaho kandi uyu munsi gukorera ku mugaragaro hakabaho abasanzwe bashinzwe umutekano bakacungera ku rusanzwe kubera asanzwe bihindurwa kandi turazi ko hariho abasirikare hariho polisi basanzwe bakwiye kenshi kandi ni uko izo nyigisho z'abasirikare zihagarikwa kugira ngo uyu munsi umutekano ube ucunzwe n'abasanzwe bafitiye uburenganzira.
Inzamba kaje inzamba agatika kawe turabandanya makuru twabateguriye abarimyi bo mu ntara ya Muyinga baridoga ko amazi imisi batonda kubiko bwaho batora ifumbire bagasubira inyuma imbokoboko na nkeyi ibonetse ngo mu kwitanga hajamwo kamwana wa mama abo barimyi bamenyesha ko bafise amakenga ko igihe cyo gutera kizo hava gihera bataronse ifumbire yo mu bwoko bwa imbura ari nayo bakenera cyane mu gihe citera. Inkuru tubaza Pacific Nkeshimana.
Irima ry'impeshi ngo rishobora kugenda nabi ku barimyi benshi bo mu ntara ya Muyinga mu gihe batoronka ifumbire mva Uganda fomi ya imbura ari nayo ikoreshwa cyane mu guteragira. Abo barimyi bavuga ko batonda ku bubiko aho bayitorera bagasubira inyuma imvumure. Ibyo biruko mu gihe haheze igihe kitari gito baresha amahera yo kugura iyo fumbire babirimirijwemo n'abajejwe uburimyi mu ntara.
Nje habirori umwambo kitora hezi nze guhera mugabo kuje twahasigaye mu masacenda twabona ikigipikije kono mwaburagiye tumenye tuyone ko mwapkwa hezi none ubu hoho yore murata hezi mbale gushikana urukweri twege twarenze umva neza yadukubise cyose mbaje twidukaniye ko
ibaza kuzikine ako yirika bakunda kuri kitora hezi kitora hezi batubwira ngo mudoze ejo eta twa
Kubijanye nayo makenga y'abarimyi ujejwe igisata cy'ukugwiza umwimbo mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga Xavier Habonimana amenyesha ko ifumbire iza ku rugero ruto cyane ku matona arenga 400,000 y'umwavuye imbura itegerezwa kuza mu ntara guhamaze kuboneka itoni 1,000,000 gusa agasaba abarimyi gutenyenya.
Tugatomeshe ubwa bena mbere hoho nko kuri ifumbire ya imbura dukenera cyane kuri impeshi mu ntara Muyinga habaye komande y'itoni 400,000 n'amajana 2 na 37 n'ibiro 125 tukaba tumaze kuronka toni 1,000,000 n'ibiro 139 urumva yuko tukiri ku rugero ruto cyane rwose ibice 66% ku ifumbire twiteze rero nk'abavuga yuko cyatangwa nabi urumva ikibanke urumva yuko hari hadashikirwa akantu ngira ngo twotahurana nuko batayisanze ko mu distributeur gamatike abandike n'imyidondoro yawe hama azaratuma ko abakwiranye niyo fumbire kugira ngo ntibigo batonze barindiriye ifumbire itari buboneke akazi no munsi amisi nyitatu akabura mu gihe ku rutonde dufite amazone 27 tegerezwa guha ku munsi ku munsi hari komine 2 miraronka izone 2 miraronka utashikiwe rero agaca yidoga
abo barimyi babona ko ibura giyo fumbire ribateye amakenga cyane bakavuga ko irima ry'imeshi y'umwaka wa 2025 rizohava ribagendera nk'irima ry'agatasi ko mu mwaka uheze aho barindiriye ifumbire amasa agahera mu nzira.
Arakenuye Pacifique Nkeshimana mu gusozera aya makuru twabateguriye tubabwire ayanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ayo uno munsi tukaba tuyashyikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye kaze mwese gukurikira ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe. Iyo ndi ryasango ry'amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi ubwira ayabashikize akaba ari jewe nyene Audace Nimbona. Tuyatangurire ku kimenyesha makuru SOS Media icanditse ku bapolisi n'abasirikare b'igihugu kibanye cya Kongo iharanira demokrasi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. SOS Media kivuga ko abapolisi 532 bakiriwe mu gihugu hagati mu ntara ya Muramvya n'abasirikare 250 bo bari mu ntara ya Cibitoki mu ikambi ya gisirikare igira 112 y'abasirikare bagwanira hasi ni ku rubibe u Burundi buhana n'igihugu cya Kongo iharanira demokarasi baje bavamo. Abo bose bikavugwa ko bahunganye ibigwanisho byabo. Ayo makuru ngo aremezwa na Maurice Mbonimpa komiseri mukuru arongoye igisata kijejwe abinjira n'abasohoka. Ngo kuva ku igenekerezo rya 12 za kuno kwezi u Burundi bumaze kwakira impunzi zirenga 30,000. Tukiri kuri ico kimenyesha makuru nyene ngo hari umwigisha wo kwishura ishingiro rya Gitsira zone Muramba mu ntara ya Bubanza yahohotewe azira ubwoko bwiwe. Boniface Ndayishimiye ngo yaratashe avuye kwigisha mu masaha ya 9 ngo niho yategerwa n'umusore w'imyaka 17 aramukubagura amuziza ko ari umututsi. Uwo musore yitwa Shadrack Dushimira Imana ngo yahavuye afadikanya n'abari ko bararengana mu gukora ayo mabi. Iryo kubagurwa ngo rirerekana ko hari shuka kibi naho babiri mu bakekwa bahagaritswe ku mbo z'amatohoza. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi tuyabandanye na Burundi Echo canditse ku bijanye n'indero aho ngo kuva hakorewe inama rukokoma mu gisata c'indero mu mwaka w'2022 hashinzwe umugwi w'abahinga biga ico kibazo. Muri raporo iherutse gutanga uwo mugwi werekana ko hariho ibikwiye gukogwa byihuta kugira ngo igisata c'indero kigarukiwe. Muri byo harimo ukugarukana umwaka w'icumi, kongereza amasaha y'ivyigwa, gufuta igisata cigisha ibijanye n'imibano bita sciences sociales et humaines, kugabanya ubwinshi bw'abanyeshuri mu birasi n'ibindi. Imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuje kuri AVP Info canditse ku bidukikije aho inkombe z'uruzi muha ziguma zibomoka ibiteye ubwoba ababa muri quartier ya Gatoke mu gisagara cha Bujumbura ubwo ruzi rucamwo. Abanyagihugu bavuganye na ABP Info bavuga ko hariho bamwe bamwe bari mu kwimuka kubera ubwoba. Eka ngo n'amazi y'inkukura ava mu misozi ihanamiye ico gisagara arabateye impungenge kuko ahitana ibitari bike. Abanyagihugu basaba ko ibyabo byokingirwa hagaterwa imigano ku nkengera z'uruzi muha kugira ngo ntizibandanye zibomoka. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi. Mwakoze mwese mwayateze yombi naho utakurira Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze na Audace Nimbona akaba ari nonga duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bafashije kuyegeranya atankomanzi mugira hamwe mubahwe mwese na ubutaha kuri Radio Inzamba agatika kawe.